bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Nakababara cyane kubona ibyo bintu byaba byashitse kuko nta kuntu umuntu yo kwicwa mu nyamaswa ata muntu yishe ata muntu ariko aramwagiriza itonga birababaje cyane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri komuni ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu Burundi agaragaza akababaro k'ubwicanyi ufatiye kwihanira bwaraye buhitanye abantu bane ahi Mutimbuzi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi mu ikambi ya Ndutari mu gihugu ca Tanzania zahungutse turayigaruka ko handi hato, ariko hagataho hambavu y'abahungutse hari n'ababandanya bahunga idonido ni murano makuru. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze makuru tubafitiye uno mwanya. Duhera mu gisata c'umutekano mu gihugu c'u Burundi, abantu bane baraye bagandaguye muri komune ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abo bishwe bari mu murwi w'abantu munani bariko bakora inzoga ya kanyanga. Umenyesha makuru wa Cheroje Wirika neza yanyarukiye ahagwiriye iryo bara.
Abishwe bose baba mu rupangu rumwe muri karitsiye ya Bunyuza zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Aho biciwe ni hirya yaho gato kuruzi Gikoma mu buraruko bwa Kinama mu rubirizi rwa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Iruhande y'abagabo babiri baguye muri ico gitero harimo n'umupfakazi afite udukobwa tubiri ak'imyaka 15 n'igice hamwe n'umuhungu wabo yaraciga mu mashuri mato mato yari yamanutse ava muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi aje kuramuka. Umwigeme yiga muri kaminuza y'Imwaro yayamanukanye n'uwo mwana w'umuhungu twamusanze ajumaraniwe.
Je bakigenda nyene barahambwiye
bakubwiye gute
ari bagiye guteka kanya je nabaherukeje mu masaha ya saa 10 je naje mvaruguru Imwaro hanyuma nanje kuramutsa mukuru wiwanje kuko nayo isanzwe ndi mu buruhuko ngo rero maze kuza kumuramutsa je isaha yiwanje ndamuherukira ni saa ya 10 hanyuma ivyakurikiye mu nyuma nagiye numva nyene ngo yapfuye hama mbona bazanye ibiziga bisanga ngakumbuga
umuyabaga yibona nk'uwacitse amaboko
nkababara kuko nabuze umuryango kwi kuko nuwo yapfuye nuwo twaye twaje tuzana nyene naje kuramukanya aje kuramutsanya na n'umwana muto ubuho abapfuye bamaze gupfa abanje ntibakigaruka gusa je nifuza gusubira inyuma mu muryango mu mutekano nyene turi kumwe n'aba bana basigaye ari impfuzi.
Ababanyi babo bantu bishwe barashwe nk'uyu mutamakazi n'uyu musore bari bafise akababaro.
Ubona umuntu agusanze aho uri kurarondera ubuzima kugira ati abana babeho aho kubasa gutuma gusikiriza abategetsi bakwihanire akaba ari yihanira urumva biragoye ni cyane.
Nakababaro cyane kubona ibyo bintu byaba byashitse kuko nta kuntu umuntu yo kwicwa mu nyamaswa ata muntu yishe ata muntu ariko aramwagiriza itonga birababaje cyane.
Uwo mumabaro ni nawo wari ufiswe n'abandi bapfasoni babiri basigura ko niyo umuntu yaba afashwe mu makosa ikimukwiriye atari ukwicwa.
Twegene kuri n'akababaro gakomeye mu muryango kuko abo bantu baraye bishwe bari batutswe batonzwe no kwihangayikira ugaca usanga babasanze aho bariko barihangayikira aho no kubafata kumbure ngo bapfume babashyikiriza ubutungane kumbure bo bari bwo bihanira bakaba aribo baca batura kwa masasi. Urumva ko bibabaje gose. Nukuri jewe nk'icyo nosaba n'abandi bo bari inyuma kuko bariko barakora nk'ako kazi kuko baragakora benshi ko batoca bashika bica ahubwo bopfuma babafata bakabashikiriza ubutungane bakabaha impanuro.
Abo bantu bakoze ico kibi ni babarondere hamitohoza rikogwe bahanwa abisha abo bantu bahanwa nta nabi bakora turabazi barabo mu site n'abantu tumenyere kandi bari bameze neza.
Ekano uyu mugabo ari mu bacitse ku icumu yunga mujya abakenyezi.
Aho hantu twakorera ni ubuzima twarondera amahisha abagizi bana iyo baje bava nta muntu hazi hakuza ku murango bajijoro mu bantu twakora iyo nzoga nta muntu numwe atangisha hano cyangwa yarumurozi none leta y'u Burundi yokora ikimo abantu bapfuye niba habwo nibanyaragase bakora itoto ryabo bantu barabishwe atacyo bazira babigira hakiri kare amarira ababyeyi abana basiga bararira impfuvyi yabagaburira akagira iki hazinye impfuvyi zingana none aho kora iki ko nabaguma bashese maraso y'abantu mu gihugu bazotera gusesa maraso mbe kwica niwe muti n'umunateka kanyanga gashya yicho barabibujije kubibuza ni byiza ego barabibujije ntabwo akana barabibujije mugabo nubuzima hako umuntu yiba tumarondera ibyo akora hako umuntu yiba iyo baza neza bakatubwira icyo bakeneye tukakibaha urazi kuri ukurasa umuntu mutewe kumurwaga nawe
icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza nawe nyene ahamagarira abantu kwirinda kwihanira
nivyo bari kubakorega bagitazwe n'amategeko ariko naho umuntu yakoze chakinga na gute murazi neza yuko mu gitabo mana byaha cyo Burundi icaha cyo gupfa cyafuswe bisigura rero yuko umuntu acaha yakoze kingana gute kwatamuntu numwe afise uburenganzira bwo mwaka ubuzima ari naco gituma rero tubabwiye yuko amatohoza yatangwe kugira ngo abo babikoze bahanwe kuko nabicanye
gushika ubu abantu bagera kuri batatu harimo nyene rupangu abishwe babamwo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza haba ku mugwa mukuru w'Ubujumbura no mu ntazo hagati mu gihugu ubutegetsi bumaze igihe bwahagurukiye kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko na kanyangirimwo mu manama katari gake bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano baratunzwe agatoki ko bari mu bazicuruza umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye agabisha ko n'abari mu butegetsi batazihanganirwa na gato bafashwe muri urwo rucuruzwa rw'izo nzoga zitemewe n'amategeko canke bakingira ikibaba abasanzwe bazikora Eroje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakenuye Eroje Urika neza yindi nkuru rero ivugwa i Bujumbura mu Burundi yerekeye ihagarikwa rya Leopold Habarugira umunywanyi w'umugambwe PDS igamibanga uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi hakaba nasoma mbike wa Hussein Rajab yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Habarugira rero yahagaritswe mu gatondo ko kuri wa kabiri ku mugwa mukuru Bujumbura muri quartier ya Mutangano iri muri zone Gihosha ya commune Ntahangwa ijuri rya Amerika i Bujumbura rikimara kumva iyo nkuru gegereye Liberate Nzitonda umukenyezi wa Habarugira gucyo ayaga ingene umushinga ntawe wiwe yafashwe
Ego twako turatambuka twinonora imitsi turiko turaduga kuri Université de Mier hanyuma hacaza modoka ikihagarara imbere yacu hacasukorokamwo abagabo batatu n'umupolisi afise inko baca baramusumira baramuyohora baramutsindagira mu modoka baramutsindagira turavuze induru abayiko bararengana barajumararigwa hanyuma rero ariko aragwana nyene avuze tuvuze induru twese umwe muri banza numva avuze ngo murase murase hanyuma rero urumva ko atagitabara twashe kuronka baca baratsi modoka baragenda nuko vyagenze mushiko nta na trace nta kintu nakime nta rura impinkuru nimwe ndarindiriye gusa ikiganza c'Imana
Nubwo rero umukenyezi wa Habarugira ariwe Liberate Nzitonda mwumvise yuko yemeza kumwe mu bahagaritse umushinga ntahe wiwe yari yambaye impuzu z'igipolisi igipolisi c'u Burundi cashimye kuvuga ko ataco ntaco kirabivuga ko murantunga icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Moyize Nkurunziza yabwiye bagenzi bacu bakoreye Bujumbura kuri telefone ko ayo makuru yifatwa rya Habarugira atayo yigeze yumva akuva bugica ijo rya Amerika Amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'impunzi mu Burundi igikorwa co gutahukana impunzi z'abarundi mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania kirabandanya kuri no wa kabiri umugwi ugira kabiri watahukanywe inyuma y'abambere batahutse ku munsi wa kane w'indwi iheze ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Fidèle Antoine Sabimana yanyarukiye muri commune ya Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi i Burundi kugira ngo arabe ingene batahukanywe Fidèle amwiriwe
Miriwe neza Diane.
Impunzi z'abarundi bahatahukanywe kuri wa kabiri bangana gute?
Impunzi z'abarundi batahukanywe baje bashitse ku mupaka ari 220 kuri 466 bari bitetswe.
Ha uvuze ko hatahutse 220 kuri 466 bari bitezwe abo bandi batashoye gutahukanwa amenye impamvu?
Abo bandi batashoboye gutahukanwa nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahungutse ndetse nabo nyine bavuga yuko cabaye ikibazo kugira ngo bafate imihoho guhunguka nuko ejo bavuga ko haje umugwi w'abarundi barenga gato ya 300 bariko barasaba ubuhungiro mu kambi y'Induta iyo baje bava bituma rero bamwe muri abo bagira ubwoba bituma batemera kurira imiduga yari yategekanijwe kubazana ibahungure batahana mu Burundi
abo bashoboye guhunguka baronkejwe aho bashikira
aba bashoboye guhunguka ni imiryango 76 bose muri abo 220 majana abiri na batanu bose nabo mu ntara ya Ruyigi nuvuga ko bari bashitse bisanga abandi 14 nabo mu ntara ya 10 ya Cibitoki abandi uwundi umwe nuwo muri Meriya Bujumbura urumva ko byari byoroshe naba abandi bariko barabategura ingene bazoca bataha mu mihana iyo baje bapfa.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru wadukurikiraniye, ariko tukivuga kuri ico kibazo nyene c'impunzi twobwira bumviriza ijwi rya Amerika ko zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziriko zitratahuka iwabo ziva mu ikambi ya Ndutiri mu gihugu ca Tanzania, hari n'abandi babandanya guhungira muri iyo kambi nyene bava mu Burundi, abarenga 300 barakiriwe mu ikambi ya Nduta ku mugoroba wo kuri uno munsi wa Mungu w'indwi iheze. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha yaravuganye na bamwe bari muri iyo kambi ya Nduta.
Abarundi bakiriwe mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bagera ku 331, bagwiriyemo abagore n'abana, ariko barimo n'abagabo bakeya. Abenshi muri abo bari baramaze kwakirwa mu bibanza by'agateganyo, abane nabo bavuze ko baje bava mu Burundi. Harababwiye ishyirahamwe HCR ryita impunzi mu ikambi y'impunzi ya Nduta ko bava mu ntara za Makamba, Ruyigi na Cankuzo, bagemere ko bahunze umutekano muke, abane nabo ko bahunze inzara. Nawo biruko iyo kambi impunzi ya Nduta imaze iminsi ivamwo abahunguka, mbere no kuri uyu wa kabiri abarenga 200 bahungutse mu gihugu c'amavukiro. Abavuganye n'ijwi rya Amerika muri iyo kambi impunzi ya Nduta bavuga ko ivyo bibatera amakenga.
Turavuganye na kizabitera amakenga kikwere kibakiri impunzi hamwe izindi nazo bazitera bazitahana, tukabona nyene yuko ivyo bibiteye amakenga.
Muri iyo kambi y'impunzi nyene icuka se ciza hagati y'abatarashaka guhunguka hamwe n'abarenga 12,000 bamaze kwiyandikisha ngo batahuke. Abatarashaka gutaha bagiriza abo bariko barahunguka ko baguzwe kugira ngo berekane ko mu Burundi umutekano uhari.
Bariyandikisha ngo basubire Burundi n'abantu bari baje mu uyu mwaka nyene atari umwaka barahamara. Twege abaringa anye twege bashera. Harimo abacavuga ati abo bariko barahunguka bivugwa ati baraguzwe kubera baciye bihuta gutaha, baziyamirira kure nyine bacavuga ati burya babonye bagomba kwitahira ngo inzarira barembeje.
Icuka cyo kirahari kuko ubu umuntu wese kugira ngo muganire muhuze ntunashyiramo n'ikiyago wewe ngo uzotaha ryari muganire ibindi, kuko umaze gushyiramo icyo kiyago cyo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi haca hatangura kuba iterana amajambo. Ni ukuvuga umuntu wese arigengesera mu byo avuga.
Kuva mu kwezi guheze inzu zitatu z'abatarashaka gutaha ziramaze guturigwa, abana babiri barahasiga ubuzima abandi barakomereka. Abo batagashavu kubiyandikishije ngo batahuke ko babifisemwo uruhara. Ubu twavuganye ku ndwi iheze aho inzu igira gatatu yaturigwa.
Kirasha ni rwagwa nko rwabiyandikishije gucaha cyaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye.
Icyo bikoze abo bahunguka bobo siko babibona, ahubwo bobo batangazwa n'inge n'abarundi bahasigaye baringa 125,000 batarajijuka ngo batahe kubaka igihugu cabo. Bavuga ko inzara iri mu bituma bahunguka. Bamenyesha kandi ko bitavye akamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aheruka kubatera, aho yabijeje ko umutekano uhari kugira ngo batahuke kubaka igihugu c'amavukiro. Ubwo butumwa bwashimangiwe akatari gake n'abategetsi batandukanye ba Tanzania uhereye ku mukuru w'igihugu. Gusa icyo gihugu kiguma gisubiramwo ko atawe kizo kwirukana ku nguvu, kandi ko abatari yumvamwo gutahuka bazokingirwa bikwiye. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Imitahe y'abanyamahanga mu Burundi bita investissement direct étranger yaragabanutse bikomeye mu mwaka wa 2016. Ivyo biri mu cegeranyo c'ibanki y'isi yose c'uno mwaka casohotse cerekana ahanini ingene abanyamitahe boroherezwa mu bihugu bitandukanye. Ariko none niki catumye imitahe y'abanyamahanga mu Burundi igabanuka cane muri 2016? Hama hokugwa iki ngo ntibizongere? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo utwo tubazo yatubajije Professeur Gilbert Niyongabo, umwigisha mu vyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'igihugu c'u Burundi, co kimwe na Didas Ngendakumana. We aramutswa ikigo kijeje guteza imbere imitahe y'abanyamahanga mu gihugu c'u Burundi. Didas Ngendakumana niwe yatanguye yishura avuga imitahe y'abagabanutse yariyo.
Murakoze cyane. Imitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger ni yo mitahe iba yazanywe n'abanyamahanga baje gukorera mu gihugu cyacu c'u Burundi, itanye ikaba ari mitahe izanywe n'Abarundi ariko basanze bakorera ibikorwa byabo hanze y'igihugu c'u Burundi. Iyo yose tuyishyira mu mugwi umwe w'iyo mitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger.
Mwitegereje no nikihe cyatumye iyo mitahe y'abanyamahanga igabanuka bikomeye mu Burundi?
Bwa mbere ho nagira mbanze ndababwire ko ibyegeranyo bimwe bimwe bitanga bivuga ibyo ni mitahe yagabanutse, harabamo ugushikuza kuko iyo turiko turaraba iharuro bivugwa n'ibyo mwe mwarimo hejeje kuvuga mu kanya, twebwe dusanga bitandukanye n'ibyo twebwe dufite. Ari nacyo gituma navuga ko haba hakwiye ahubwo abo bagira amatohoza cyangwa ubushakashatsi bakwiye kuvugana n'inzego zitandukanye ziba zifite amadone y'ukuri bashobora gukorera ko mu gusohora ibyegeranyo birimo amakuru y'ukuri atanga situasiyo uko imeze. Naho kuvuga ngo ibyo biba byaratumye igabanuka ni byinshi.
Ntabaciriyemo muravuze ibiharuro mufise ko bitandukanye n'ibi byatanzwe n'umugwi w'ibanki y'isi yose, mu biharuro mufise mwotubwira uko mubona ibintu?
Twebwe nko mu biharuro dufite mu mwaka w'2016 turabona ko imitahe yavuye hanze bitita investissement direct étranger ari $14.57 million by'amadolari y'Abanyamerika, birimo imigambi ishika 116, bikaba iyo mitahe yazanywe n'abanyamahanga bava mu bihugu nk'Ubuhindi, Kenya, Ubushinwa, Turikiya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda hamwe n'ibindi bihugu. Rero ibyo nibyo bikuru bikuru dufite, ariko murumva ko ibiharuro twebwe dufite bidasa cyane n'ibyo biri muri ayo maraporo mwarimo hejuru kuvuga.
None bafatira kuki mu gutanga ibyo biharuro bitandukanye n'ibyo muduhaye mu matohoza yabo?
Ayo matohoza ingene bayagira na twe rimwe rimwe ntitubimenya. Hari igihe usanga barondeye amakuru hirya no hino, ariko icyo twe tuzi ni uko amakuru nk'ayo kugira ngo uronke amakuru nyayo ni uko uvugana n'inzego zitandukanye zisanzwe zikora ibyo bintu. Aha mu Burundi tukavuga nk'ikigo ati kiba gisanzwe gifite ibiharuro gifite, kuvugana n'ikigo Obere nacyo nyine kiba gifite ibiharuro gifite, cyanke ubushikiranganji bw'ubudandaji. Igihe rero hagize urondera amakuru ahandi hantu, hari igihe usanga ukoreye ku makuru atariyo, nicyo cyegeranye murumva neza ko gitegereza kutabacyo.
Yamara muratanze ibyo biharuro, ni ikihe mubona muriko mutegekanya kugira iyo mitahe iyongere kurushiriza?
Twebwe ibyo dutegekanya gukora ni ibisanzwe biri mu kazi kacu ka misi yose. Haraheza tukongera ko n'izindi ngingo tubona zotuma abanyamitahe boroherwa kuruta, ari na cyane cyane ibijyanye no guhinyanyura amategeko asanzwe agenga imitahe n'urudandaza mu Burundi. Ibyo nabyo turiko turabikora kuva mu mwaka uheze, twabandanije tubikora. Hariho amategeko atari make yasubiyemo mu mwaka uheze, andashobora gutanga ubororero bumwe bumwe. Nk'amategeko araba ibijyanye no kuronka uruhushya rwo kubaka, amategeko ajyanye n'ibingena abantu baronka umuyagankuba, amategeko ajanye n'ingene amatagisi n'amakori arihwa n'amategeko ajanye n'ingene abantu bashobora kuronka ideni ryo kudandaza bita credit mu rurimi rw'Igifaransa ayo nayasubiwemo muri uyu mwaka wa 2016 kandi n'uyu 2012 hariho ayandi mategeko akiriko arahinyanyirwa cyangwa tugashyiraho ibitare tekite d'application kugira ngo amategeko ashobore gukurikizwa neza ibyo rero biguma bikogwa ku munsi turafite imigwi ibyo twitare groupe technique de travail gisanzwe byiga indikateri pare indikateri ni ukuvuga ngo bijya banki y'isi ifatira ko mu bukarasi bihugu turafite imigwi iri kuyakora sistemu iva mu nzego zitandukanye za leta mbere n'iz'abikorera turakorana kugira ngo icyo cyose cyotuma boroherwa gishyirwe mu ngiro ari itegeko rigeho ari koroshya ibintu boroherwe
tubandanye reka
rero iri ku kiziri kiyakora gushyikana uyu munsi
murakoze reka tubandanye tuze kuri Gilbert Niyongabo mwe mubona gute ivyerekeye imitahe mu Burundi
murakoze kuri icyo kibazo ku vyerekeye imitahe mu Burundi ido zitwa investissement direct étranger muravye kahise ku Burundi mubona yuko mu bisanzwe atari myinshi uravye nk'imyaka y'ibihumbi nka bibiri gucyo nta iyo bitaye ntayari ihari bakubwiye kuraba ukungene byagiye biraduga uza gusanga ari hafi miliyoni 10 z'amadolari ku mwaka gushika hafi 2015 mbere na 2016 usanga amahera angana nuko muri api yaje kubivuga icyo gituma navuga nti cyane cyane imitahisi myinshi kubera igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite kahise cyagize ideni ni desika miliyoni 800 iryo deni rero rikaba bararihebeye u Burundi kuva mu 2008-2009 bigatuma rero ata mitahe minini y'abigenga iza mu Burundi mugabo cyane cyane ugiye kuraba usanga ari abantu bafasha nk'u Burundi yabaye banki y'isi yose cyangwa yabaye ibihugu by'i Buraya cyangwa bikaba ibihugu byo muri kano karere mbere murabye no kubona ibitahe igeze yiyongerera usanga mu myaka iheze cyane cyane mu usanga ari ibitahe birava muri bino bihugu tahanini ibyo kuraba nka banki zaje banki ya CRDB yava muri Tanzania KCB iva muri Kenya ukaraba n'aya masiranse ya za JBL na za n'inzu ya DTV zose mugenda murabona ko ari mitaji yiyongereva mu bihugu bizanye nico gituma nibaza ko muri kahise ku Burundi uravye kahise ku Burundi wasanga iyo mitaji atari myinshi ngaho muri imyaka iheze yagira duga yiyongera ku mwaka ku mwaka
reka imbere ko tubandanya ikiganiro muri isanga turi ko tuvuga ku bijanye n'imitahe y'abanyamahanga mu Burundi ku mirongo ya telefone dufise Gerard watumva
kome ndabumva cyane na kumenya kugira
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ya mushumbura ama ndamufije mutubire
nabatumire babiri urakumva
nkabashimire ko wowe n'uraba uko mwari mwashikije bwa mbere kuyatanyanye nta kujya kuko ntagiye amasoni misoro isubira cyane mu paraba tugeze ku misoro ihanitse hejuru prema majya afanga nta imase cyane ibi rero sinzi n'ukuntu kuraba no kubata abantu babigiye kuko ariko haraba cyo turasubira inyuma cyane uri ko haraba yashite yagira amafaranga menshi cyane mu gato twagize amafaranga make cyane rero ahabye kugira ko abantu bagire ingorane n'imajene abashinde kukurikira
Reka ngaruke kuri ibi twariko turavuga iki kibazo cerekeye imitahe y'abanyamahanga Ribe Niyongabo witegereje muri rusangi wewe noso yerekeye ubutunzi n'uruhe ruhara imitahe y'abanyamahanga ishobora kugira mu iterambere ry'ibihugu
mu bisanzwe urabye ibihugu byateye imbere mugabo arabye kugira ngo ku myaka myinshi yaheze kenshi muzotanga imitahe ari ituma iterambere kubera amazi ko imitahe ari yozana ubutunzi izana n'iterambere ibihugu nk'ibihugu by'i Buraya nawe tufata n'ibyo bihugu bya kera mu byo twita Europe occidentale mu bihugu kuraba nka bigenda bihugu byahora bifite communisme cyangwa socialisme muzotanga kenshi cya gihome cya Berlin kimaze kubomoka imitahe myinshi yateye inzira muri ibyo bihugu byahora ari communisme ni ukuvuga yuko iyo mitahe niyo yatumye kora iby'iterambere bagasikira hasi mbere y'ibihugu by'ibiraya bya kera rero nicyo gituma nibaza yuko imitahe irafite akamaro kanini mugora vijambo bihugo bili mi muzima majambere kwenye mzozo tangu bihugo ukwenye mzozo tangu bisi sisi hama deni na deni ufasi ngombe ngombe bihugo alitaa jumbo ya Afrika changu mu nomo ya Asia changu mu ya Amerika Latini mzozo tangu bihugo kwenye mzozo sisi hama deni madeni ya muga tangu bihugo adani ni mitahi bihugo bili mu bihugo yukoari mbele ni mapigiki nje kutuma leo ni baza yuko ai mahera leo kwenye sasa fasi mko la kavu kuburundi Burundi mzosanga amahera menshi aza mu bihugu bifasha Burundi hafi ku bice 50% uravye nk'amahera Burundi busanzwe bukoresha mu kiga cya leta rero aya mahera yamaze kuba menshi atuma aho inguvu n'umuntu yigenga akavuga ati Burundi bariko rakora amabarabara cyangwa bariko rakora nka baraze anaje ndashaka kugira umutahe wanje ndashaka kuzana ngaha ugakunguka rero n'uvuga yuko imitahe rero yamareta ari kenshi itangura imbere yuko haza imitahe ya bigenga
murakoze
iyo ziko icyo niyo no mucuno rutanga
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone dufise mugisha ku murongo wa telefone mugisha uratwumva
ndamumva cyane muramahoro
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa mugisha leo ndi mu ntara hagati mu gihugu
mu Burundi
yego mu Burundi
ufise ikibazo ubaza canke icyumvira ushikiriza
nuko numvise ngo dufite abatumire babiri ndashaka kubaza ego ku mitahe numva y'agasakisa kiyaba ikomeje iba mu gihugu cy'u Burundi ariko kuva umukuru w'igihugu yongeyeho kwiyamamaza gutwara igihugu cy'u Burundi kiringo kigira gatatu noneho imitahe yagumye ikomeza isohoka ariko iyo mitahe ntabwo twabonye ko hari ikitikako sinzi ko usohora imitahe y'agasakisa kiko ari ugusamaza abanyagihugu nizi impamvu ibyo yaba se basohora imitahe noneho bakayishyira mu ngiro byatanga icyizero ko noneho abo basohora imitahe badufitiye kazoza keza bifuza ko Burundi bwova mu njyane
reka abatumire babishyure Didas mwamwishyura
murakoze jewe numvumenya ntiyatahuye ikiganiro turiko turavuga ngaho ibyo ari byo kuko numvise ibyo avuga y'imitahe y'agasakisaki sinumva neza ko yatahuye ikiganiro icyo ari cyo ahubwo nibaza ko mubanza mukamusigurira icyo kiganiro intumbero yacyo
ngira mwosubira musubiye mukamusigurira neza iyo mitahe ariyo ariko aha twumviriza ariyo yo nyugwa akamenya neza iki kibazo icyo ari cyo
murakoze rekangerageze kuko imitahe turiko turavuga ni imitahe y'amafaranga azanwa n'abanyamahanga cyangwa abarundi bakaza gukorera ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ngaha mu gihugu cyacu aho harimo ibikorwa bikorwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakaza gukorera ibikorwa byabo birondera inyungu ibikorwa byo kudandaza ibikorwa byo gushinga amahinguriro ibikorwa mbere byo gushinga amasosiyete yabayo mu burimyi cyangwa ahinguri byavuye mu burimyi yaba yahingura ibidandarizwa ngaha mu Burundi cyangwa ibidandarizwa hanze y'u Burundi ni ukuvuga bashora haba mu karere cyangwa mu bindi bihugu numvise rero imenga ashobora kuba atumvise neza iyo mitahe turiko turavuga iyo ari
hakaba ino ngahari y'udutire turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye kuri ino saha ariko imbere ko duhana gahindukira ndayibutse yuko abantu bane baraye bagandaguwe muri komune Mutimbuzi intara ya Bujumbura abo bishwe bari mu murwi w'abantu munani bariko bakora inzoga ya Kanyanga abanyagihugu b'Umutimbuzi batera ivyatsi ico caha co kwihanira mushobora gusubira kumviriza inkuru ikwiye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukome mwavyumvise kandi muri ano makuru igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziva mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisubira mu Burundi kirabandanya kuri uwa kabiri abagera ku 220 nibo batahukanywe ku 466 bari bitezwe ariko rero zimwe mu mpunzi z'abarundi nubwo mumva ziriko ziratahuka iwabo ziva mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania hari nabandi babandanya guhungira muri iyo kambi nyene bava mu Burundi abarenga 300 barakiriwe mu ikambi ya Nduta ku mugoroba wo kuruno wa Mungu akawe nanga dusozereye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kano kanya bagenzi mukunda ijuru ya Amerika mwabanye natwe tubashimire byimva mutima dushimira abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ibiganiro vya kano kanya bishoboke. Yakoze Facile Gebehu, twari kumwe muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazwe, mari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose. Ndabatumire mu yandi makuru y'igice isaha imwe n'iminota 30. Ayo makuru azoba agizwe ahanini ni ariko aravugwa ijya nino na cancane muri Afrika.